maze umwe mu bigishwa 12 ba Yesu yitwa Yuda agenda ku bakuru b'idini arababwira ati mwompera iki kugira ngo ndamubaronkere bamugerera ifeza 30 hanyuma abigishwa babwira Yesu ati twe gutegurira hehe iby'umunsi mukuru babwira ati nimugende mubitegurire mu gisagara bariko barafungura arababwira ati umwe muri mwege azompemukira kandi aragowe umwe abaza Yesu ati ni jewe Yuda na nyene aramubaza ati ni jewe aramwisura ati urarivuze Yuda aca arahaguruka aragenda Yesu afata umukate arawuhezagira awuhereza abigishwa biwe arababwira ati uyu n'umubiri wanje ugiye gutangwa ku bwanyu afata igikombe aragihezagira arababwira ati aya n'amaraso yanje y'isezerano risa agiye gutangwa ku bwanyu no ku bwa benshi agiye gukura ibyaha by'abari mu isi bahetse gufungura bararirimba baduga ku musozi gusenga.